mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington gisi mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cya virusi ya corona. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cy'uno munsi mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Mu gihugu cy'u Rwanda, bamwe mu bahoze mu nzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ntibari kubavuga rumwe n'ubuyobozi bw'ako karere ku mpamvu yegura mu mirimo yabo.
Nta buryo umuntu yari afite bwo kuba yabihakana. Wabonaga ari mu iterabwoba rirengeje urugero, bakanakubwira mbere yuko uramutse unabyanze ubuzima bwawe bushobora kugirwaho ingaruka zitari nziza cyangwa se n'umuryango wawe. Icyo gihe rero ubonye bimeze gutyo uravuga ati ntacyo reka nkize amagara nsezere, ukabikora gutyo nyine gusa kugira ngo urebe ko wava aho hantu.
Uyu ni umwe mu bayobozi bagera kuri indwi biganjemo abo ku rwego rw'imirenge mu karere ka Rusizi asigura ko beguye barinze guterwa ubwoba.
Inyandiko yabo banditse ntabwo ivuga ko basezeye kubera ko ari njyewe mbeguje. Impamvu yabo bavuze ko babona badashoboye akazi. Sinumva rero impamvu yo guhindura imvugo. Ikindi ni uko bavuga ngo naba narabashyizeho igitutu nta ngabo ngira, nta yindi ntwaro mfite yatuma ushyira umuntu igitutu akandika ibyo atemera.
Uyu nawe ni Bwana Kayumba Ephrem, umukuru w'akarere ka Rusizi yamirira kure ibyagije byose by'abo bayobozi baheruka kwegura. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ico abarundi bahungiye muri Republika Demokarasi ya Kongo na Tanzania barindiriye ku matora buca atunganywa ejo mu gihugu c'u Burundi ni mu kanya isasemuwe hafi y'amaradiyo yanyu. Ariko imbere kuja ku idonido y'ayo makuru yose duce ku masonga n'andi tubafitiye, reka mugenzi wacu Louise Bigirimana abaza tubwire agezwe hirya nino ku isi.
Ndakuramukije Diane. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'ibiro by'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bamenyesha ko bakurikiraniye hafi imyamamazo y'amatora mu Burundi kandi ko bagifise impungenge ku maraporo y'iterabwoba hamwe no gutana mu mitwe hagati y'abanywanyi b'impande zitavuga rumwe muri politike. Mu itangazo basohoreye hamwe ku wa 17 z'uku kwezi kwa gatanu, bahamagarira abategetsi b'u Burundi indongozi z'imigambwe iriko irahiganwa gukora kugira habe icuka cy'umutekano kizotuma Abarundi bitabira ibikorwa bya politike barekurirwa n'amategeko mu kwihanganirana mu mahoro no mu kubahana. Komisiyo y'umuryango w'umwe bwa Afrika hamwe n'ibiro by'umunyamabanga mukuru wa ONU batera kamo abategetsi b'u Burundi gukingira amagara ya banyagihugu barongoye mu gushyiraho ingingo zikinga ikwirakwira rya COVID-19 muri icyo gihe cy'amatora. Ayo mashyirahamwe abiri amenyesha kandi ko yiyemeje gufasha Abarundi na Leta y'u Burundi gutsimbataza amahoro no kubaka kazoza keza ku Burundi. Abantu bashika kuri batandatu nibo basize ubuzima mu gitero gishasha cyegekwa ku muhari w'iterabwoba witwaje ibirwanisho ADF mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutegetsi mu mihana ya Kalele aho byabereye Njia Moja Sabiti yashikirije ko abo barwanyi bateye iyo mihana mu ijoro ryo kuw'Imana rishira uwa mbere basiga bishe abagabo bane n'abagore babiri. Kalele iri ku birometero 12 uvuye mu gisagara cya Eringeti mu ntara Ituri ihana urubibe n'intara ya Kivu y'uburaruko. Sabiti yashikirije ko ibikorwa byo kurondera abandi boba barafuye hamwe n'abacitse ku icumu ikibandanya kandi bitigiri by'abafuye bishobora kwiyongera. Iki gitero ciyongereye ku kindi cyakozwe na ADF ku munsi w'Imana aho bishe abantu ndwi ikokola ni ku birometero 45 mu buraruko bw'igisagara cya Beni muri Kivu y'Amajyaruguru aho maze kugandagura ababa b'amajanane kuva mu kwezi kw'11 k'umwaka uheze. Sentare mpuzamakungu mvyaha yafashe ingingo kuri wa mbere ko Jean Pierre Bemba adakwiye gushumbushwa ku matungo yiwe yatakaje inyuma yo kwezwa ku byaha byo mu ntambara. Abashingwamanza b'uwo yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umuhari witwaje ibirwanisho muri Congo ntibabashije kugondoza sentare kuriha imiliyoni zishika 75 z'amadolari bavuga ko yahombye bivanye n'ifungwa ryiwe. Muri ayo mahera harimwo amafaranga asaba yo kuriha abashingwamanza biwe. Abashikirizamanza ba CPI bavuga ko Bemba yananiwe gutanga ibyemeza ko yahohotewe cyane. Umwe mu butunzi bwa Bemba bwafashwe harimo indege, ubwato hamwe n'amazu y'agaciro kanini. CPI yari yafunze Bemba mu 2016 yongera acirwa igifungo cy'imyaka 18 cyagiye guhindurwa mu nyuma ku myaka 2.
Washington ijwi rya Amerika.
Icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu muri Sudani yo mu manuko yahoze kandi ari n'umukuru w'abarwanya leta Riek Machar yarasuzumwe basanga yaranduye COVID-19. Umukenyezi wiwe akaba n'umushiranganje wo kwivuna abansi Angelina Teny bamwe mu bakozi bo mu biro byiwe hamwe n'abamucungerera umutekano nabo nyene baranduye. Machar yasohoye itangazo kuri wa mbere yemeza ko yanduye kandi agiye kwikumira kwa wenyine mu ngoro abamwo mu kiringo cy'iminsi 14. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri icyo gihugu bwatangaje kuri wa mbere ko icyo gihugu kimaze kuronka abantu 334 banduye umugera wa corona hamwe na 6 umaze guhitana. Hano muri Amerika, kaminuza John Hopkins yatangaje ko kuri wa mbere Amerika yarengeje igitigiri cy'abantu 190,000 bamaze guhitanywa n'umugera wa corona hamwe n'abarenga 1,500,000 bamaze kuwandura. Amerika iza imbere y'ibindi bihugu ku isi kubishwe n'abanduye COVID-19. Iyo kaminuza igereranya ko ku itariki 6 z'ukwezi kwa 6 kuza Amerika izobishitse ku bantu bababa 112,000 bazohitanywa n'uwo mugera.
Arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru yose ahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mwebwe muri mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi live ku isi hose kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresi ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi iwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cyacu cuno munsi tugere mu gihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu bahoze mu nzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi bateko bavuga rumwe n'ubuyobozi bwa ko karere ku mpamvu hivanwa mu mirimo ryabo. Bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika bagiriza izo nzego kubashiraho igitutu zibategeka kwandika amabaruwa asezera ku mirimo atamakosa bakoze. Ni byagirije ubuzi bwa ko karere bwamirira kure. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Temisokle Mutijima.
Aba bayobozi bagera kuri 7 biganjemo abo ku rwego rw'imirenge ubwegure bwabo bwamenyekanye ku itariki ya 5 n'iya 6 z'uku kwezi kwa 5. Aba bavuga ko bahamagajwe ku biro by'akarere ku mugoroba w'itariki ya 5 nk'abitabye inama yihutirwa, ariko nyuma batungurwa no gusanganizwa impapuro n'amakaramu bategekwa kwandika amabaruwa asezera mu nshingano. Byabaye ngombwa ko tubahindurira amajwi ku mpamvu z'umutekano wabo.
Niko kutubwira ati rero imikorere yanyu twarayisuzumye kuva mutangiye akazi kugera uyu munsi, hari ibyo mwakoze byiza, hari ibyo mwakoze bitari byiza. Rero nk'ubuyobozi twabagira inama yo kwandika musezera ku kazi. Nta kutubwira amakosa, nta kutubwira ati mazirike.
Amabaruwa yacu zayandika yose yanditse n'intoki, kandi harimo ijambo rigaruka mu ngo dusezere ngo kuko tutabashije kugendera ku muvuduko w'akazi cyangwa se umuvuduko akazi kariho. Ese ko abantu bose batekereza gusezera ku kazi, iryo jambo bakabihuriraho?
Impamvu z'ubwegure zigaragara mu mabaruwa aba bahoze ari abayobozi bavuga ko bandikishijwe zose zirasa, kuba batagishoboye kugendera ku muvuduko wifuzwa. Ibyo bavuga ko bivuguruzanya n'imyitwarire yari isanzwe baranga mu kazi, kuko mu masuzuma bari heruka bazaga mu bindashyikirwa.
Twagiye duhabwa amanota menshi indashyikirwa, amanota arenga 80%. Nta muntu warunze afite ikibazo uretse ko umuyobozi aza nyine ku nyungu ze bwita akakureba akumva atagushaka. Twibaza nimba turi mu gihugu cy'u Rwanda bikatuyobera.
Nta muntu wagiye munsi y'amanota 80 bijyanye na evaluasiyo y'amanota bakoze uko umwaka urangiye ingengo y'imari. None ukibaza ngo uwo muvuduko naba ntaragenzemo nk'uko bikwiye n'uwuhe?
Kuki aba cyarateye aba bayobozi kwemera kwandika amabaruwa abasezerera mu kazi mu gihe bavuga ko nta makosa bakoze? Bavuga ko byakozwe mu buryo bw'igitugu kugera no kukubakangisha ko nibatabikora uko bazahura n'ingaruka kugera no kubagize imiryango yabo.
Nta buryo umuntu yari afite bwo kuba yabihakana. Wabonaga hari mw'iterabwoba rirengeje urugero, bakanakubwira mbere yuko uramutse unabyanze ubuzima bwawe bushobora kugirwaho ingaruka zitari nziza cyangwa se n'umuryango wawe. Shajere rero bonye bimeze gukira avuga ati ntacyo reka nkiza amagara sezere ukabikora gucyo nyine gusa kugira ngo urebe ko wava uhana.
Mu ndagutumiye saa 12 n'igice gatinda kuza mu nama bikagera nijoro saa 3 n'ibindi. Nzenga ari nyinshi yatumiye abantu afite timu nini kandi mwumva ntago akanga gusinya ku ibaruwa kandi kubya gutegeka.
Bagasaba rero inzego zikuri urwa karere bakoreraga guperereza kucyo bita karengane bakorewe maze zikabarenganura.
Abasaba inzego zikuri aka karere ka Rusizi kuza bagasuzuma ikibazo cyatumye uyu meya asaba gusezera kandi akazi n'agakoraga neza.
Umuyobozi w'akarere ubu ngubu uwo batavuga rumwe ku nyungu ze bwite yifuza ni ibingibi nyine yagaragaje ahita kwivuna. Ni ukuvuga ngo rero icyo dusaba inzego ni uko zaza zigacukumbura iki kibazo tukarenganurwa n'abasigaye inyuma ntibazongere kurengana.
Icyakora iki gituta aba bahoze bakorera akarere ka Rusizi bavuga ko bashyizweho n'ababakuriye ku isonga umuyobozi w'akarere cyo kimwe n'akarengane bavuga Bwana Kayumba Ephrem uyobora Rusizi banashyira mu majwi kuba inyuma y'ibyo arabihakana.
Sinumva rero uburyo bavuga ko ari ukuvuga ngo ndabanga. Inyandiko yabo yanditse ntabwo ivuga ko basezeye kubera ko ari ngewe mbeguje. Impamvu yabo bavuze ko babona badashoboye akazi. Sinumva rero impamvu yo guhindura imvugo. Ikindi ni uko bavuga ngo naba narabashyizeho igitutu nta ngabo ngira, nta yindi ntwaro mfite yatuma ushyira umuntu igitutu akandika ibyo atemera.
Mu mabaruwa atandukanye Ijwi rya Amerika yaboneye kopi bigaragara ko mu nzego zitandukanye aba bahoze mu buyobozi bw'akarere ka Rusizi bandikiye basaba kurenganurwa harimo n'akanama gashinzwe imyitwarire mu ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi. Ese kuki bahisemo inzira yo guca mu ishyaka?
Nk'abanyamuryango bacu Inkotanyi, kuko turi abanyamuryango twese, niba dusabye gusezerana n'umunyamuryango hanyuma turavuga duteka tujye ku rwego rushinzwe imyitwarire, cyane ko nta kibazo cyacu twari tuzi ikiyo cyangwa bigeze baduhamagara ku kibazo runaka ngo tube twagisobanura, tubasabe badukurikiranire ikibazo babaze badusabye gusezera impamvu yabikoze mu rwego nyine rw'umuryango, cyane ko amwe mu mani y'umuryango tuzi kandi twanigishijwe hari uko umuryango utemera akarengane.
Kugeza ubu inzego aba bahoze mu buyobozi Rusizi bandikiye ntabwo ziratanga igisubizo ku busabe bwabo. Kwegura ku mpamvu bwite bimaze kuba intero kubavanwa mu myanya y'ubuyobozi mu nzego za leta mu Rwanda. Impamvu ikunze guhurizwaho na benshi muri ubu bwegure ni uko batagishoboye kugendera ku muvuduko w'iterambere igihugu gisaba. Abategetsi bakuru barimo na Perezida Paul Kagame ubwe bakumvikana bavuga ko abo bose begura ku mpamvu zabo bwite ari abirukanirwa kunanirwa kuzuza inshingano. Icyakora kuri aba bo muri Rusizi bo bakavuga ko bazize ubwumvikane buke buri mu nzego nkuru z'akarere bakoreraga. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle Mutijima. Ubu naho twerekeze mu gihugu cy'u Burundi, aho ejo bukera abarundi bazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka n'ay'abaje inama y'amakomune. Ni amatora abari mu mashyirahamwe adakiranira ibyicaro vya politiki bavuga ko bafise amakenga ko ashobora kuzorangwa n'imvururu nk'izakurikiye ayo mu 2015. Babivuga bafatiye ku kutihanganirana kwaranze abanyepolitike mu myiyamamazo yabo. Ido ni Ido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Amashirahamwe yigenga akorera hanze yemeza ko yakurikiranye bihagije ikiringo c'imbere y'imyiyamamazo mu Burundi ndetse no mu gihe cayo. Amwe muri ayo mashirahamwe yagize urunani yise consortium rukurikirana iho nyango ry'agateka kazi na muntu muri ivyo bihe byose ndetse n'inyuma y'amatora. Justine Nkurunziza atwara ishirahamwe Kosome yamye rikurikirana amatora kuva muri kayise rimwe mu yagize urwo runani, avuga ko ikiringo c'imyiyamamazo caranzwe n'ukutihanganiranira mu vya politike cane cane hagati y'imigambwe ibiri yabonetse kwikomeye ku rubuga uri ku butegetsi CNDD-FDD na CNL utavuga rumwe na leta.
N'ukuri gushika uyu munsi nta kintu gihumuriza na kimwe twebwe tubona, kuko hirya no hino ku munsi turumva ngo aba bafashwe, aba bafunzwe, abari ku ntonde, hari habanyuruzwa, hari habicwa, n'ibintu biteye ubwoba ukumva imishamirano hirya no hino. N'ukuri ibintu byo kutihanganira ntaho yego amatora yarigeze kuba hari abantu bahiganwa, ariko ibintu biri muri aya matora ntitwari bwigere tubibona, cyane cyane amabi akoregwa abari mu mugambwe CNL.
Ku bw'ayo mashirahamwe ni nani ibintu bitarabiwe hagufi, ibyo byabaye mu kiringo c'imyiyamamazo byerekana ko inyuma y'amatora hashobora kwaduka imvururu nk'izadutse mu mwaka w'2015.
Bamwe bavuga bati cyaratuvunye ntidushobora kurekura ntidushobora kukibaha nitwe tuzotsinda hama abandi nabo bakavuga bati intsinzi ni rwacu kandi ntidushobora kwemera gutsindwa ntidushobora kwemera baratwivye kuva kera ati ubu ntidushobora kwemera ko basubira kutwiba murumva rero yuko umuntu aravye ibintu byo muri kahise ikintu cyacu cyose kiragoshobora gushika hakaba umudugararo mu gihugu twereye tugaca twibaza yuko ababijejwe y'abaseni y'abareta bari bakwiye kuraba bakavuga nti ntibasubire kutukwegera karambaraye kuko abarundi bararushe nta muntu n'umwana ari umwana arabona ati none abantu batarukiranira ko ubu muri iki gihe inyuma y'amatora batsinzwe niho bazobireka bikagenda neza
ya Mario Migambwe ihanganye yarumvikanye ihamagari abanywanyi bayo kwigengesera bakirinda gutana mu mitwe mu matora n'inyuma yayo uyu ni Evariste Ndayishimiye umukandida w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi
ushaka kwambara icyaje gukubita umuntu ukamukomeretsa mu gutazoba n'umuyobozi mukuru wishyira hamwe Nuzoba na diretere w'ishuri kuko abigira nasanze sinabantu bize n'amashuri menshi none kugwa utazoba numushikiranganje utazoba umuyobozi mukuru nuzoba na musitaneri ugashuja gukubita mugenzawe mubana musangira urumvikane witeranije gantunzewe abo ni bene babandi y'amatora heze baca bomoka ngo ndagowe kubera ibibi yakoze
agatogwasa umukandida w'umugambwe Sanel bihanganye nawe nyene aragabisha abanywanyi biwe ko botekana ndetse akavunira kagohe naboshaka kubasotora
yaba umutegetsi yaba umupolisi cyane undajeje umutekano seni ico tubasaba bose nuko ubahiriza ingingo abarundi bazopfundika mwabanyume dushaka amatora atekanye kuva mu ntango gushika ahere basirikare bapolisi bakozi bo mu iperereza ibikoresho mufise nivyo kudukingira sivyo kutuvunagura sivyo kutumara
Icho gipolisi gwasatunga gatoke naco nyene kiragabisha wohirahira gashaka gutoba amatora ku inzego z'umutekano zizoba zarikanuye umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabivuze ariko arashikiriza uko imyamamazo yagenze
cancano waruka muri no minsi ruriko rurashuha gwishusha canke rushushwa hagire rero umunyapolitika bahenda indoto mbiyo yo no kuyenda ngo yumvire yuko azosubira kuvyura kajagari hayimwe twabona mu mwaka wa 2015 muri kino gihugu biya byaraheze ntibikiba muri kino gihugu uri ko arabi aravyumvira no mu mutwe amenye ko ari ndoto mbi amatora azobacungerewe neza hanyuma umuntu wese azogomba kugikwigira surivu azoheza asubizwe ku murongo ubwo nyene
umukuru w'igihugu agiye kuva ku butegetsi Peter Nkurunziza yarumvikanye mu myiyamamazo avuga katari gake ko yamaze guha amategeko inzego zose zibishinzwe kugira ngo zikanure maremare igihugu ntigisubire mu ihumbi inkoko niyo ngoma ku munsi wa gatatu wiyendwi abarundi bazoburabira mu rugi kugira ngo bitabire ayo matora arimo imici itatu ayo umukuru w'igihugu aye bashinga amateka naye baje nama bamakomine ico bikoze abarundi baba mu makungu nibazo kwitabira ayo matora nkuko bahora babikorera mu buserukizi bw'igihugu cabo iyo bari Burundi bwababwiye ko bo kwihangana kuberekiza c'umugera wa corona cataye ku isi kigatuma benshi batava mu nzu Cyekla Venue Nkuru Kigali kubwijwe rya America
tukivuga ku vya amatora yeje aho bukera kwa gatatu nibizo yavamwo impunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya gategekanywa akavimvira muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo bavuga ko umukuru w'igihugu bifuza ari uwo zashira imbere ukubahiriza gateka kazi na muntu ni kuri micro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Nipfuza ko umuprezida yotogwa yoba se barundi akatunganiriza abarundi bose nka twebwe nk'impunzi babona ko turi mu gahinga akazo akamenya neza yuko hari abarundi bagorewe mu gahinga bagorewe hanze y'igihugu kandi barabene igihugu ico twipfuza rero nuko yo dutunganiza twese kuri twese hari kiri nagombye kongera bariko barandikisha nkaratasi ndangamatongo ku matongo twebwe siho turi none katari ho twibaka bariko barandikisha nkaratasi ndangamatongo ko hari uzo hava yandikisha itongo ryiwanze no banararikuze ko hari uzo hava yandikisha itongo ry'umuntu kukatahari bizogenda gute azobe se barundi ivyo bintu nivyashika mu guhunga mu kuba twaratashe twebwe nka batwemereye ko dutaha azohave adutunganiriza nitwavuga ikibazo ko batwandikishije amatongo ntibazo bavuga kumenga no kugumuka
twivuda ko nk'impunzi mu president yatogwa yozaro mu president agarukana umutekano ku butaka bwose bw'igihugu cy'u Burundi agahagarika ica gahohotero k'abantu bamwe bamwe kuko turumba ko twari twanabonye ko hari abantu bamwe barakinyizwa ijoro n'umutaga ariko kubera ko atamenyesha amakuru bihari ngo bishobore gutanga inkuru zose bigatuma ibiriko biraba ijya nino mu misozi bitamenyekana ikindi ni uko yoza ari umuperezida ateza imbere igihugu n'abenegihugu akazana imigambi ihera ku mwenegihugu wo hasi nduhu gashobora kumuteza imbere kagira imigambi iziteza imbere urwaruka mukuru hakati
uzatorwa mu Burundi ni uko yo twarira bose hamagahindura urabona twahunze duhunga umutekano muke akagarura umutekano ibintu byo kunyuruza banyuruza abantu ijoro bigahinduka bigahera kuko benshi bararondewe bakazi bitero mu ijoro ugasanga baragutwaye ijoro yabihindura agatwarira bose akagarura umutekano kuri bose agahereza n'abantu buzi kuko ubukene ubukene usanga benshi bwari bugarijwe n'ubukene mu gihugu kubwo gukunda bankunzi byose bigahava bagakunda na bose akaba agatwarira bose
bwacu nyine tukisubira muhira yacu tukazokirwa tugezeyo kuko uravye nk'aburwaga tubona bave Tanzania benshi bahunguse bagegeze guha n'ibibazo bibaza bazokingirwa nariko bakuraza ko bazodukingira akaba umuntu nyene azofasha abantu bavuye ahandi batacyahohoterwa nk'uko twaba tubyumva hariya cyangwa uko byamabiri
kwipfunza yuko nyoza akadufasha akaduhungura akongera akadufasha mu bintu tubona kiro turahangayika tukaronka akazi nk'uko abandi bakaronka abana bacu bakaronka akazi bazi kwandika bazi gusoma baki akigisha n'abana kujya abana biga
niki gituma abantu bahunga nuko batabatunganira cyane cyane ikintu cy'ubutungane abantu ntibafata kumwe utari mudasangiye umugambwe abone yuko bose ari abenegihugu bagisangiye gupfa no gukira izo mbonera ibyo bakora bikurikirane bareke kuza baratoteza abandi kuko ahanini bo nitwe tubana nabo baba yibere ku mugo mukuru amaraporo barayaronka bakica amatwi bo baraye bakereye umenga badasangiye umugambwe baze ngo n'indi kaca bumva wapi abantu bumva ati naka bamwishye bagira amatohoza bamufashe ejo zibona mureha kagira ati wewe uyu unye ngo mwari muzi yuko nzoherayo rero bisaba yuko abyiga uwazoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minwe itunganitse bose nimba ubufasha yakoze ikibi ahantu babone ko yahanywe apana gukingira ikibaba abo basanga umugambi
twebwe nk'impunzi turi hanze y'igihugu twifuza ko perezida bazotora azoba ari umuntu atavangura umuntu wari we wese amufata nk'umuntu hanyuma abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nk'uko nabandi bari
arakoze mugenzi wacu Vedaste Ngabo kuri aya majwi yadutororokanirije mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania bo ahanini basaba umurwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi senyi kutazohengama kugira ngo ntihazo have haduka imvururu nk'izo mu 2015 babibwiye mugenzi wacu James Jovin
no jenge impunzi kweri niteze kwakira neze bivye mu matora mu gihe ata abantu bohengama na cyane cyane abarongoye seni na cyane cyane abarongoye intwaro cyangwa ubutegetsi ntibagire ibyo bahengamira ko ntibahengamire ku butegetsi cyangwa ntibahengamira handi kugira ngo ibintu byose biva mu matora bibe byiza abantu bose babishime hanyuma turiteguriye kuvyakira neza
icyo twashima kwanza nuko amatora icyo twasaba yogenda neza kubera abo bantu bari mu gihugu twaburaze ko turi mu makambi abari mu gihugu ikiza bo hagarara neza karaba ukungene ngo ari yabomaza karaba umuntu afise integoro nziza imbere y'abanyagihugu iraza dutware neza nkuko ingana twara abantu
no kuvuga je ibizo bivuye muri amatora nifuza ko amatora yogena neza kugira ngo ntatwegwe impunzi tugire gute turaye ko twotaha mugabo amakenga dufise nuko twumva hari imiharano myinshi cyane iri mu cyo gihugu cyo Burundi Burundi rero ntituzi ingene bizogenda ariko twasaba bitejwe ko bohagarara amagabo kugira ngo bashore kudufasha kugira ngo bize bigende neza
batore umuntu afise imigambi yumvikana bo barazunguruka mu gihugu barazungurutse barumviriza imigambi y'abantu bose bazokwitoza mugabo bakwiye gutora imigambi ifise akamaro izomarira abanyagihugu ibintu vyiza izozanira iterambere n'amahoro n'umutekano imigambi izofasha abanyagihugu bose b'abarundi kugira ngo babeho neza atawanjya wangura atari uwo baheze inyuma canke ngo bavuge ngo we ntituvuga rumwe ngo turakwishe canke ngo turakugiriye nabi bakwiye gutora imigambi irashe bahindura ibintu kugira ngo kijya gihugu abantu twese tuciyumvemo natwebwe impunzi twiyumvemo gutaha amahoro yarasesekaye muri kijya gihugu ntibatore abantu kugira ngo abantu bazokwame barahunga cyangwa abantu bazokwamire mu bukene mu nzara abarundi bakwiye gutora bitonze bagatora n'umutekano bagatora umuntu azobashitsa kwiterambere n'amahoro meza
hanyuma tukaje twifuza ko atanumwe yofatwa nabi ngo nuko kumbure ngo yari uwo muntu ngo atavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi tugasaba ko botwara neza kumbure ibizova mu matora kwezo vya kyaneza ariko turafise impungenge kugiye kumviriza makuru avugwa hejya no hino nuko ayo matora ara matora atandukanye n'amatora yose yagiye araba mu gihugu cy'u Burundi kuko ugiye kuraba na matora azo babaye atabahagarikizi mva makungu azo babahari ku byo giye nkatwegwe nk'impunzi biratugora ugiye twizere ko ibizova mu matora bizoba ari nyakuri
no kuvuga impungenge ifise ndafise impungenge kuko hariho bimwe byarigeze kuba bigaragara ugasanga amatora aribwa rero icyo twagomba gusaba ni nka seni ihagarare nk'umushinga ntahe ihagarare nk'umugabo kuko umaze gushigwa imbere n'abanyagihugu no kuvuga hajya senisi y'umugambwe kanaka seni ni igihugu cyose seni irakwiye guhagarara rushinga ntahe kugira ngo itangaze ibizo bivuye mu matora by'ukuri nihengamire kuri uyu cankuriya n'ukuri izo nkungenge nizo ofisi ariko mu gihe seni yoba ikoze ibyo ikabikora mu bugwaneza jewe ndumva umengo nk'impunzi byo tunezera cyane
no kuvuga abanyagihugu icyo no bahanura no kuvuga abayamamaje barabazi abiteze kuko babotogo barabazi bakwiye kutora abaneza kugira ngo baze batore umutegetsi w'icunga n'ijambo ashobora gutwara igihugu neza na cyane cyane kugira ngo bigende neza kandi kuko imigambi bose barayigishije barayumvise turabye nk'uwarasa mu karongo igihugu muri ibi bihe bihenganye mu myaka iheze no kuvuga ntacyo tubona tumariye nka twebwe nk'impunzi nacyo gituma twagomba ko bayihinduka hanyuma bagatora umugabo w'icyunze n'ijambo batabyigikenya
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'ikiganiro iwanyu mu ntara uyu nawo ni wa mwanya w'ibyaranze uno munsi mu mateka ku itariki nk'iyi mu 1994 perezida wa Malawi Kamuza Kabanda yemeye ko yatsinzwe amatora mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana adufashe gusubiza amaso inyuma atwibutse uko vyagenze
Prezida wa mbere wa Malawi Hastings Kamuzu Banda wagiye ku butegetsi mu gihe Malawi yigobotoraga ubukoronize bw'Abongereza mu mwaka w'1964 yemeye ko yatsinzwe mu matora na Bakilimu Ruji yari amatora ya mbere yahuriyeho n'amashyaka menshi yarabaye mu gihugu ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 Kamuzu Banda yaramaze imyaka 30 ku butegetsi ni nawe umuperezida wari ufite uburambe kurusha abandi muri Afurika ariko nyuma y'amatora yari yagiyemo azi ko ari buyatsinde yemeye ko yatsinzwe maze ahamagara Bakilimu Ruzi amushimira ko yatsinze kandi amwifuriza kuzageza Malawi ku ntera nshya nyuma y'imyaka 3 avuye ku butegetsi Kamuzu Banda yaguye mu bitaro byo muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'1997 afite imyaka 101 mu gushyingurwa kwe yahawe icyubahiro gikwiye umukuru w'igihugu
Venuste Nshimiyimana tugukengurukire ni no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwateguriye mwongera mushikirizwa na Jewe Diane ni nahazwe nakibateguriye ndi muhiri wanje muntu mbere gukomeza kwirinda kwandura ikiza cha virusi ya corona gikomeje guhangayikisha isi yose Macbilia Bero yegeranije amajwi ya kino kiganiro nawe nyene ari muhiri we tumukengurukire ku bufatanye yagize abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunzi mariko mutwumviza muherereye irya nino. Twifurize kubandanya muranirwa mu byo murimo byose, mugire umunsi mwiza mu banyi no mu byanyu.